mwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Iradi Ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ku metero 19 na 22. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali na FM 93 n'ibice bitatu i Karongi. Ikaze makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikizwa nanjye Jean-Fidèle Niyongabo. Leta y'u Rwanda yemeje ko yamaze kwakira umuntu wa mbere w'umwimukira aturutse mu Bwongereza.
Waje ntaho bihuriye n'amasezerano Rwanda rwagiranye n'u Bwongereza, kuko ayo masezerano yo azabareba abantu bageze ku butaka bw'u Bwongereza mu buryo bunyuranyije n'amategeko bagahita boherezwa mu Rwanda.
Uyo ni cyegera cy'umuvugizi wa Leta y'u Rwanda Alain Mukuru Arinda. Demokrasi ya Kongo, abagwanyi b'umugwi wa M23 bemeje ko bigaruriye igisagara gicukurirwa mu butare cya Rubaya kiri mu ntara ya Kivu yo mu buraruko. Igitigiri cy'abahitanywe n'imyuzure muri Kenya kimaze gushika ku bantu 179 mu gihe amazu, amabarabara, ibiraro n'izindi nyubako byasenyutse. Yandi tubafitiye ni mukanya gato y'intihegaye aho muje. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Igitigiri cy'abahitanywe n'imyuzure muri Kenya kimaze gushika ku bantu 179 mu gihe amazu, amabarabara, ibiraro n'izindi nyubako byasenyutse. Nk'uko Eugene Mukankusa bitubwira, ivyo n'ukuva mu kwezi kwa gatatu.
Guverinoma yatangaje ko ari ngombwa ko abantu 1000 bava mu mazu yabo. Umubare w'abantu bamaze gupfa muri Kenya urenze uwo bahitanywe n'imyuzure yaturutse ku mibumba yo mu nyanja mu mwaka ushize yishe abantu 120. Ikitengera mu birometero 33 uvuye mu murwa mukuru Nairobi, abakozi b'umuryango utabara imbabare Croix Rouge ya Kenya barimo gutabara abaturage amazu yabo yibasiwe n'amazi y'imyuzure. Ku rubuga rwawo rwa X, uyu muryango wavuze ko barimo kugerageza gutabara ba mukerarugendo bafatiwe mu nkambi ya Narok mu birometero 215 uvuye Nairobi. Kubera aya makuba, umushumba wa Kiliziya Gatolika Papa Francisco yifatanyije n'abanyakenya ubwo yari imbere y'imbaga i Vatikani kuri uyu wa gatatu. Perezida wa Kenya William Ruto ejo kwa kabiri yasuye umujyi wa Mai Mahiu nyuma y'inkangu n'imyuzure ubwo byari bimaze gutwara ubuzima bw'abantu byibura 48, abandi 84 bari baburiwe irengero.
Kuna sehemu nyingi Kenya ambayo iko na hatari kama hii inaweza kutokea.
Hari ibindi bice bya Kenya nabyo bishobora kubamo amakuba nk'aya. Turasaba abaturage kubivamo inzira z'ikigendwa kubera ko iteganya gihe byerekana ko imvura izakomeza.
Ni kwamba mvua itaendelea.
Abayobozi bashinzwe imihanda y'imodoka zihuta i Nairobi bavuze ko bafunze igice kimwe cy'umuhanda w'imodoka zihuta ujya mu mujyi n'indi byibura itatu mu mpande z'igihugu no ku bintu byatwawe n'amazi biyirimo. Mu karere k'uburasirazuba bw'Afrika, abantu babarirwa muri 40 barapfuye muri Tanzania, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu Burundi.
Urakoze Eugene kuri iyo nkuru. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken yatangaje ko igihe kigeze cy'uko umugwi Hamas wemera amasezerano yo guhagarika ingwano na Israel. Anthony Blinken kuri uyu wa gatatu yatangaje ko azokora ibishoboka byose kugira amasezerano yo guhagarika ingwano hagati ya Israel n'umugwi Hamas ategwe ko igikumu. Amasezerano azoba arimwo ingingo yo kurekura abantu mugwi Hamas wagize imbohe mu ntara ya Gaza. Blinken yatangaje ko impamvu yonyine ayo masezerano adashobora gushikwako ari ukubera umugwi Hamas. Yavuze ko ibiri muri ayo masezerano byashikirijwe ari nacyo gituma adakwiye gutebeshwa kandi ko atacitwazo cyo haba. Yavuze ko ubu aricyo gihe cyo kuyemera. Blinken yabitangaje igihe yariko abonana na perezida wa Israel Isaac Herzog ku murwa mukuru Tel Aviv. Yavuze ko ibiganiro yagiranye na perezida Herzog byarimo umugambi wo gushikiza imfashanyo abanyagihugu baba mu ntara ya Gaza. Yatangaje ko mu gihe bariko bakora batiziganya kugira amasezerano yo guhagarika ingwano hagati ya Israel na Hamas ashikwe ko bariko kandi bashimikira ku banyagihugu bo mu ntara ya Gaza basinzikaye mu ngwano, avuga ko yasotowe n'umugwi Hamas. Ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abapolisi barungitswe kuri kaminuza ya California iri mu gisagara cha Los Angeles UCLA mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu, inyuma yuko abashigikiye Israel kuri iyo kaminuza bateye abashigikiye Abanyapalestina bari mu myerekano. Ibindi kuri iyi nkuru na Eugene Mukankusi.
Amashusho agaragaza ibyabaye yerekanye abantu bazunguzaga ibisa n'inkoni berekeza ahari imbaho z'ibiti zarimo gukoreshwa mu gushyiraho bariyeri mu myigaragambyo y'abashyigikiye Abanyepalestina. Mu mujyi wa New York ho polisi yarayitaye muri yombi abigaragambyaga bashyigikiye Abanyepalestina bari bigabije imwe mu nyubako ya kaminuza ya Columbia. Igitero cyo ku itariki ya 7 ukwezi kwa 10 mu majyepfo ya Israeli, umutwe wa Hamas wagabye uturutse mu ntara ya Gaza, n'ibitero byo kwihimura bya Israeli byakurikiyeho muri iyo ntara y'Abanyepalestina byahagurukije impirimbanyi z'abanyeshuri muri Amerika kuva habaye imyigaragambyo irwanya ibikorwa bishingiye ku moko mu 2020. Abanyeshuri bakoze imyigaragambyo mu mashuri makuru atandukanye mu mpande zose za Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu minsi ya vuba, bumvikanisha ko badashyigikiye intambara ibera mu ntara ya Gaza. Polisi yahamagariwe kubahosha cyangwa kwirukana abigaragambya. Imyigaragambyo y'abanyeshuri muri Amerika yanafashe intera mu bijyanye na politiki mu gihe hitegurwa amatora yo mu kwezi kwa 11. Abarepubulikani barega bamwe mu bayobozi baza kaminuza kwirengagiza amagambo akoreshwa no kwibasirwa kwa bamwe mu banyeshuri.
Radio y'Amerika, Washington DC. Tuve muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika dukubitire muri Australia, aho umushikiranganji wa mbere w'icyo gihugu Anthony Albanese kuri uyu wa gatatu yatanguje ikigega gishasha cy'amafaranga agenewe gufasha abafasoni kwirinda mabi bakoregwa mu ngo zabo. Yatangaje kandi ingingo zikomeye ku byandikwa ku mbuga ngurukana bumenyi bityoza abafasoni. Uwo mushikiranganji wa mbere yavuze ko ari ikibazo gikomeye cyane kiraje ishinga leta yiwe. Yatangaje ko leta yiwe izotegekanya miliyoni 999,000 y'amadola mu kiringo cy'imyaka itanu yimirije. Ayo mafaranga azobagenewe gufasha abafasoni n'abana kwirinda amabi bashobora gukoregwa. Anthony Albanese yagize ati,
"This is indeed a national crisis and it's a national challenge.
Duhanganye n'icyo kibazo twese dufatanye mu nda. Dutegerezwa kwerekana icyo turi muri iki gihe nk'igihugu n'abanyagihugu. Turemera ko leta itegerezwa gufata ingingo, yamara turemera kandi ko iki ari ikibazo cerekeye abanyagihugu bose muri rusangi, ko atari ikibazo cega leta gusa. Ni ikibazo cega amashyirahamwe aharanira inyungu z'abanyagihugu n'itangazamakuru. Ni ikibazo kitwega twese, dutegerezwa gutorera inyishu turi hamwe ku nyungu z'igihugu. Amabi akoregwa abafasoni arafise ingaruka zigaragara kuri bo. Abafasoni baratakaza ubuzima bwabo mu biba kenshi bahitanywe n'abo bubakanye canke n'abo bahoze bubakanye.
In the national interest to deal with what is a scourge of violence against women.
Abantu ibihumbi n'ibihumbi barakoze imyerekano mu isagara bitandukanye vyo muri Australia mu mpera zindwi irangiye. Hari mu ntumbero yo guhimiriza leta gufata ingingo inyuma y'uko abafasoni 27 bishwe muri uyu mwaka bivuye ku ihohoterwa rifatiye ku gitsina. Gushika kuri uyu wa gatatu, igitigiri c'abafasoni bamaze gupfa kimaze kugera kuri 28. Leta yarashikirije kandi ingingo zigenewe guhagarika ibituma amabi akoregwa abafasoni yiyongera, birimo amasanamu atyoza abana n'abandi bakiri bato mu kuberekana bari gusa ku mbuga ngurukana bumenyi, hamwe n'ivyandikwa kuri izo mbuga bibatyoza. Abategetsi ba leta ya Australia bazosubira bahure mu kiringo c'amezi atatu kugira baganire ku ntambwe zizoba zimaze gushikwako.
Radio America i Washington DC amakuru yose agezwe ko yo hirya no hino ku isi muhejeje kumviriza n'ayandi mushobora kuyasanga kuri www akaburungu radio yacu voa akaburungu com. Adresse za YouTube yacu, IG na Facebook ni voa radio yacu. Mukanya turerekeza mu karere k'ibiyaga binini. Bamwe mu bimukira bafise ubwoba ko ubwongereza buzobarungika mu Rwanda bariko barahungira mu gihugu ca Ireland. Idonido kuri inkuru na Thomas Kamirinde.
Guverinoma y'Ubwongereza yatangiye guta muri yombi no gukoranyiriza hamwe abimukira igiye kohereza mu Rwanda. Ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu uyu munsi yerekanye amashusho ya bamwe muri bo. Umwe polisi yabimukira imushyira mu modoka yayo, undi bamusohora mu nzu yabagamo bamwambitse amapingu. Ntiratangaza umubare w'abamaze gufungwa kugeza ubu. Umuryango uharanira uburenganzira bw'abimukira witwa Care for Calais, ufite icyicaro gikuru i Londres, uvuga ko abimukira batangiye gufatwa kuva ejo bundi kuwa mbere. Usobanura ko urimo wakira abantu 100 kuri telefone bahamagara bafite ubwoba, banayibwira ko batazi abazashyirwa mu ndege ya mbere n'igihe izahagurukira. Guverinoma ya Minisitiri w'Intebe Rishi Sunak yatangaje ko izatangira kubatwara mu Rwanda mu byumweru 9 kugera ku byumweru 11 biri imbere, ni ukuvuga guhera byibura mu kwezi kwa 7 gutaha. Kubera ubwoba bwo koherezwa mu Rwanda, bamwe batangiye guhungira i Dublin, umurwa mukuru wa Ireland. Urugero ni nka Mohamed. Mu kiganiro yagiranye n'ikigo ntaramakuru AFP cyo mu Faransa, aragira ati: "Nari mfite ubwoba bwinshi cyane. Nahunze Afghanistani y'abatalibani. Ntibyo babisobanutse ku Bwongereza bunyohereza mu Rwanda." Undi, Lucas, ukomoka muri Nigeria, nawe ati: "Mu Rwanda nta mutekano uhari. Niyo mpamvu nahunze Ubwongereza ngo butazanyoherezayo." Naho Amir, ukomoka muri Pakistani, ati: "U Rwanda ni kimwe na Pakistani cyangwa na Afghanistani. Ni igihugu gikennye nkatwe. Nta n'uburenganzira buhari." Nawe asobanura ko amaze ukwezi yarahunze Ubwongereza atinya ko buzamwohereza mu Rwanda. Aho muri Ireland, abimukira ba mbere kugeza ubu babaga mu duhema bashinze imbere y'inyubakwa za guverinoma. Uyu munsi twari tumaze kurenga 100, ariko guverinoma ya Ireland yatangiye gusenya utu duhema kugira ngo ijyane abimukira mu mazu meza, aho bashobora kubona ubwiherero, ubwogero, amafunguro n'umutekano.
Urakoze Thomas. Muri icyo gihe Ubwongereza bwararungitse mu Rwanda, umuntu wa mbere yaje muri icyo gihugu asaba ubuhungiro. Geoffrey Mutagoma adufite ibindi kuri iyi nkuru.
Mu cyumweru gishize nibwo Leta y'Ubwongereza yemeje itegeko ritavugwagaho rumwe ryemerera icyo gihugu kohereza mu Rwanda bimukira baza mu buryo butemewe n'amategeko. Uwo mugabo wavuye mu Bwongereza ku wa mbere yemeye ku bushake bwe kujya mu Rwanda nyuma y'uko Ubwongereza bumwimye ubuhungiro, nk'uko byemezwa n'itangazamakuru ryo mu Bwongereza n'ibiro ntaramakuru by'Ubufaransa AFP. Ikinyamakuru Le Monde nacyo cyandikirwa mu Bufaransa cyatangaje ko uyu muntu ukomoka muri kimwe mu bihugu bya Afurika yuriye indege y'ubucuruzi iva mu Bwongereza yerekeza mu Rwanda. Le Monde ivuga ko mu rwego rwo kuba yaremeye ku bushake kujya mu Rwanda azahabwa amadolari ya Amerika 370,000, ni ukuvuga akabakaba miliyoni 4 uyavunje mu Banyarwanda. Gusa aya makuru ntaremezwa n'inzego z'ubutegetsi z'Ubwongereza. Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Rishi Sunak yari yatangaje ko indege za mbere zitwaye mu Rwanda basaba ubuhungiro mu Bwongereza zizatangira guhaguruka mu kwezi kwa 7 uyu mwaka.
Tukiri kuri iyi nkuru, mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yavuganye n'icyegera cy'umuvugizi wa Leta y'u Rwanda Alain Mukuru Arinda.
Nagira ngo wenda bibanze bisobanuke yuko waje ntaho bihuriye n'amasezerano u Rwanda rwagiranye n'Ubwongereza, kuko ayo masezerano yo azaba areba abantu bageze ku butaka bw'Ubwongereza mu buryo bunyuranyije n'amategeko bagahita boherezwa mu Rwanda, noneho hagatangira kwigwa amadosiye yabo kugira ngo tumenye niba bazaba bimukira, niba bazaba impunzi, niba bazasaba gutura mu Rwanda, cyangwa se niba bashobora no gusaba gusubira iwabo. Uyu nguyu we ni umuntu wageze mu Bwongereza mu buryo bwemewe n'amategeko, afite viza runaka, akaza kumushyira nawe agasaba ko bayongera, ntibayongere, akaba yahindura agasaba ubuhungiro, nabyo bigasuzumwa kugera ku ndundo bakabimwangira. Icyo gihe nta kindi gisubiza abasigaranye uretse kuba yasubizwa iwabo. Ni muri ubwo buryo rero bamusabye gusubira iwabo, aravuga ati: "Ngiyewe ndetamo kujya mu Rwanda." Urumva nabwo ntagashobora kuza mu Rwanda atunguranye, bagomba kohereza dosiye igasuzumwa, ubuyobozi bw'u Rwanda bwasanga yakwakirwa, akazavuga impamvu aje mu Rwanda, bigasuzumwa, akaba yahaguma, cyangwa se nabwo bibamwangiye akaba yajya ahandi.
Akomoka mu kihe gihugu?
Ubundi twabivuga kubera yuko kuvuga igihugu akomokamo, amazina ye, imyaka ye, ibyo yize n'ibiki, ni ibintu bireba ubuzima bwe bwite, kuko n'umuntu waje ku giti cye, igihe cyose we azumva yiteguye kuba yabivuga azabitangariza itangazamakuru, nabwo kandi ntawe uzabimuhatira, ni ku bushake bwe. Kandi ntekereza ko niba ntacyo yishisha, niba yakiriwe neza, niba abonye ntacyo habaye, afite impamvu yahisemo, ndumva igihe nikigera azabitangaza.
Muravuga ko yakiriwe neza, acumbikiwe ahari hateganijwe gucumbikirwa abantu baturutse mu Bwongereza baza mu Rwanda, cyangwa se acumbikiwe ahandi he ha wenyine?
Nawo ntabwo nahavuga rwose, urabyumva nk'uko kuko hari ikintu uyu munsi navuga tubamo muri kino kinyejana, ejo nimvuga acumbikiwe, urasanga itangazamakuru ryahageze kugira ngo ribashe kumubaza itandukanyirizo, impamvu n'ibiki byose. Ubu ngubu turagerageza rwose kurinda ikirebana n'ubuzima bwe bwite.
Dusubire gato twihuta kuri ayo masezerano u Rwanda rufitanye n'Ubwongereza yo kohereza bimukira. Wagira guti uyu nguyu we ntabwo ari muri ayo masezerano mbe mbese umuntu wese uhungiye mu Bwongereza bashatse kumwirukana agahitamo kuza mu Rwanda, Urwanda rwiteguye kwakira abo bimukira bose basabye kuza mu Rwanda kubera ko bangiye kwakirwa mu Bwongereza.
Twongere tubitandukanye neza, umuntu wageze mu Bwongereza akagera ku butaka bw'Ubwongereza agasaba visa runaka bakayimwima akajurira bakayimwima, cyangwa se agasaba guhungiro akajurira bakabumwima, mwene uwo nguwo nk'uko nabivuze mu kanya abagomba gusubira mu gihugu cye. Ariko afite amahitamo, niba ahisemo kuza mu Rwanda n'u Rwanda ntabwo rupfa kwakira rudasuzumye ushaka kuhaza, iyo rubisuzumye rugasanga yakwakirwa ruzamwakira. Bitandukanye rero n'abariya bararebwa n'aya masezerano, bo bazagera ku butaka bw'Ubwongereza mu buryo bunyuranyijwe n'amategeko bagahita boherezwa mu Rwanda, akaba ariho amadosiye yabo asuzumirwa.
None se ari nk'umunyarwanda uhungiye mu Bwongereza yahagera, ubusabe bwe ntibwakirwe, bikaba ngombwa yuko asubizwa mu Rwanda kubera ko aba yarinjiye mu buryo butemewe n'amategeko, uwo nguwo agaruye mu Rwanda mumushyira he?
Umunyarwanda wasaba ubuhungiro dosiye ye ikangwa, ni ukuvuga ngo yasabye mu nzego zose bigeze ku ndunduro, nta handi ashobora kongera gusaba. Ni nk'uko twaganiraga kuri uwo wagejejwe hano mu Rwanda, ubundi gisigaye ni iki? Ni uko bamusubiza mu gihugu cye. Ariko ni dosiye zikunda kugorana, kuko hari n'igihe ibihugu byanyira abantu byanga no gusubiza ibyo bihugu by'i Burayi, ukambwira ati tugiye kubazana n'umuntu wabo bakicicikira, ugasanga abantu bageze mu gihirahiro. Kubera abantu n'u Rwanda muzi neza ko sitati y'ubuhunzi yanavuyeho, u Rwanda rwavanyeho ubuhunzi. Umuntu wese rero washaka gutaha mu Rwanda wakoherezwa mu Rwanda, nta kindi kintu cy'icyaha akurikiranwaho cyangwa yishisha, amarembo arafunguye yaza agasubira mu muryango nyarwanda nta kibazo. Cyo kuvuga ati ngiyewe nasize mpakoze ibi nibi nibi ndatinya kubikurikiranwaho, ahageze ngo yabikurikiranwaho. Ariko umunyarwanda wese wazanwa mu Rwanda yaba azanwe ku ngufu yaba yizanye, amarembo arafunguye, nta mwana w'u Rwanda ukwiye kuguma hanze ashaka gutaha niba nta kindi kintu amategeko amukurikiranyeho. Kuko nta munyarwanda waguma hanze n'uwo bazana twamwakira.
Alain Mukuralinda, umuvugizi wungirije wa Leta y'u Rwanda, ndagushimiye cyane kubwa kakanyuhaye Ijwi rya Amerika.
Murakoze namwe cyane.
Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abagwanyi b'umugwi ugwanya ubutegetsi bw'ico gihugu M23 bemeje ko bigaruriye igisagara gicukurirwamo ubutare ca Rubaya kiri mu ntara ya Kivu yo mu buraruko. Jimmy Shukrani bakomera iyakurikiranye iyi nkuru.
Santere ya Rubaya ni imwe muri santere zikomeye zigize teritwari ya Masisi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aka gace kazwiho cyane ku bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ataboneka ahandi mu gihugu. Muri raporo ya Minisiteri y'Ubukungu n'Igenamigambi yasohowe mu kwezi kwa 11 umwaka ushize wa 2023, aka gace ka Rubaya kaje ku mwanya wa kane ku rwego rw'igihugu mu duce twahize utundi gucukura tukanagurisha amabuye y'agaciro. Hacukurwa kolta, zahabu, turomaline ndetse n'andi atandukanye. Uretse ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bufatwa nk'aho ari akazi gakorwa cyane kurusha ibindi. Muri aka gace hari undi mubare w'abaturage baturiye isantere batunzwe n'ubuhinzi ndetse n'ubworozi, dore ko ibirombe bicukurirwamo amabuye y'agaciro bizengurutswe n'ibikuyu by'inka. Amakuru yizewe Ijwi rya Amerika rikura muri aka gace yemeza ko ubuka yobowe n'abarwanyi ba M23. Umuturage twavuganye ari Rubaya utashatse ku izina rye rimenyekana kubera impamvu z'umutekano we, yabwiye Ijwi rya Amerika ko aka gace kavashwe nyuma y'imirwano ikaze hagati y'abarwanyi ba M23 n'ingabo za leta zifatanyije n'imitwe ya Wazalendo kuva mu masaha y'igicamunsi.
Agace ka Rubaya yabaye ejo ku tariki 30 masaha y'igicamunsi maze kuva saa 9 n'igice, nibwo inyeshyamba za M23 zabashije kuderoja ingabo zacu zari mu karere k'Ihumure. Imaze kuba mu masaha y'ikigoroba nibwo babashije kumera nk'aho bafashe Rubaya, ariko uyu munsi kare mu gitondo nibwo bageze entre ya Rubaya. Nuva mu gace ka Kanyenzuki ndetse no mu gace ka Mufunzi niho ingabo zameze nk'aho zikoze repli ingabo za leta FARDC ndetse na Wazalendo
Amasoko yizewe y'ijwi rya Amerika arimo na societe civile yo muri ako gace yemeza ko muri iyo mirwano abantu 8 bahitanywe n'ibisasu abandi barenga 15 bagakomereka. Gusa bwana Hodari Muhawe Darius umuyobozi w'urubyiruko mu ntara y'Kivu ya ruguru twavuganye ari muri ako gace kubera impamvu z'akazi yemeza ko kugeza ubu bigoye kumenya umubare nyakuri w'abahitanywe cyangwa bakomerekejwe n'ibisasu kuko imirwano igikomeje.
Baze kuba imirwano cyangwa ibisasu ba umuntu yasiga ubuzima ni ibintu bisanzwe. Ubu tuvugana ntabwo naguhamiriza kuguhereza umubare cyangwa se urutonde rw'abantu bitabye Imana, ariko urumva ni ikintu kitabura kuko imirwano ni ikindi kintu. Imibare nyakuri tugomba kuyimenya ari uko haciye akanya k'agahenge. Ariko muri aya masaha urusasu ruracyakomeje.
Yongeraho kwifatwa rya santere ya Rubaya ryateye icyoba cyinshi mu baturage bahaturiye bitera umubare munini wabo bahunga berekeza mu nsisiro zihakikije kubwo impamvu z'umutekano wabo.
Abaturage bamwe bavuyemo barahunga ndetse n'abandi bakomeza kuba mu mazu babuze iyo bagana, gusa ko n'abari mu mazu cyangwa se n'abari mu santere ya Rubaya bose babaye ku mvumbenge kuko urukumva ni ikindi kintu gisha batateganyaga kuko gufatwa kwa Rubaya byabaye nk'ibintu byatunguranye. Ni ikintu na n'ubu abaturage batari biyumvisa ukuntu Rubaya yagiramo aduhica.
Ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye zikoreshwa na M23 hakwirakwijwe amashusho na za videwo zerekana uburyo abasirikare bayo binjiraga muri santere ya Rubaya. Abinyujije ku rubuga rwo rwa X, Bertrand Bisimwa umuyobozi wungirije wa M23 yagize ati: M23 ntabwo yari ifite intego yo gufata agace ka Rubaya, oya rwose, ahubwo ni ukubera ahangaha ariho hakorerwaga imyitozo ya gisirikare ya Wazalendo na za FDLR. Abasirikare bacu rero bahisemo kugaba igitero gikomeye kuri iyo mitwe mu rwego rwo kugerageza guhoshorora intambara n'ubwicanyi bikorerwa abasivile. Abakurikiranira hafi politiki ya Repubulika Demokarasi ya Kongo bavuga ko kuba M23 yigaruriye agace ka Rubaya bishobora kugira ingaruka zikomeye ku buzima bw'abanyekongo, cyane ku bucuruzi bw'amabuye y'agaciro, dore ko Rubaya ari agace gahiga utundi mu gucukura no kugurisha amabuye y'agaciro muri Kivu ya ruguru. Ibi bibaye mu gihe mu ruzinduko yagiriye mu Bufaransa Perezida Felix Tshisekedi wa Congo na mugenzi we Emmanuel Macron w'Ubufaransa bongeye kugirana ibiganiro byibanze cyane ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Congo gikomeje kuba ingutu mu karere. Imbere y'itangazamakuru bwana Tshisekedi yongeye gushinja u Rwanda gufasha umutwe wa M23 umutwe urwanya leta ye. Perezida Macron w'Ubufaransa nawe mu magambo ye yasabye impande zombi gushakira hamwe igisubizo ku mutekano mucyo ukomeje gukwirakwizwa mu bice byose byo mu burasirazuba bwa Congo, wanasaba ko M23 ndetse n'indi mitwe yose yashyira imbunda hasi hagakurikizwa inzira y'ibiganiro niro, kuko kuri we ariyo yonyine ishobora kugarura ituze mu banyekongo Kongo cyane abo mu burasirazuba bw'igihugu. Jimmy Shukrani bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Radio Ijwi rya Amerika mu gukerera igihugu cy'Uburundi yabaye.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC Burundi bwahimbaje kuri no munsi tariki imwe y'ukwezi kwa gatanu umunsi mpuzamakungu w'abakozi n'akazi. Abahagarariye abakozi bongeye kwibutsa indongozi z'u Burundi kongererwa agashahara katuma batuza ubukene bubugarije. Inkuru twateguriwe na Tezire Hatungimana.
Uwo munsi mukuru wahimbajwe mu Burundi ku kivugo kigira giti dukomeze ibikogwa ku buryo umwe wese arimbura icyo yakoze. Ibirori vyabereye ku kibuga cy'umupira w'amaguru Gatwaro kiri mu gisagara cha Kayanza. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Vincent Ndayishimiye yari yishikiye aho mu Kayanza ari kumwe n'umufasoni wiwe kugira yifatanye n'abarundi guhimbaza uwo munsi mukuru witabiriwe n'abagize inzego za leta zose. Abahoze barongoye Burundi Domitien Ndayizeye na Sylvestre Ntibantunganya ntibasigaye inyuma. Mu ijambo yashikirije abitabiriye ivyo birori ku bwinshi, Perezida Ndayishimiye yabamenyesheje ko ubukene buri mu gihugu uva ku bunebwe no ku ndongozi zimwe zimwe zidakunda igihugu.
Nuko hakibonekeza ku ndongozi agatima ko kudakunda igihugu n'abenegihugu, bikabonekera ku bunebwe gukoresha nabo butunzi bw'igihugu, kurya ibiturire, ikena ry'akarangamutima mu kazi ka leta, hamwe no kudakurikiza intumbero y'igihugu mu vyo ukora. Ivyo rero navyo bidusaba kwisubirako hanyuma abadashaka guhinduka bafatirwe izindi ngingo zotuma baja ku kivi kandi abo nabo bomenya ko ubu tugiye gukora ibishoboka byose kugira ngo amategeko agenga ibikorwa vya leta akurikizwe.
Ubwo bikene buvugwa mu gihugu cy'u Burundi abakozi ba leta bamenyesha ko leta itabongeje agashahara bigoye kubutuza.
Umukozi wa leta nahembwa amafaranga kurira narenza nimba yananiranye ya iminsi itatu nabanga ririmwo narasiyo ntirimwo umuntu ajya rimwe leta y'u Burundi irabe yongera umushahara imishahara bakozi
cyeje mbona ubuzima bw'umukozi bwifashe nabi cyane aragenda gakora bamuhemba amahera y'inti cyane ikize yamuhana yaza ukamwe arasiyo ntahandi anafite yikora kandi ugiye kwa ibintu ku isoko byazimbye cyane ahubwo umukozi wa magakira akwiye akamwongera udufaranga kugira ngo nawe niyagenda ku kazi akora neza wazi ko nawe aza gushonga icyo asiga mu muryango.
N'uburongoye umugambwe Kodebu Kefani Bizi nawe nyene asaba leta y'u Burundi kongera umushahara w'abakozi ku buryo bobasha gukora badakebaguzwa.
Nuko imishahara baronka ishobora kubafasha gufungura neza, kubaheza, kwambara neza, gushobora kwivuza, gusomesha abana, aho niho bashobora gukora neza bagaheza bakagwiza umwimbu. Imvugo zikunda gukoreshwa n'abategetsi bamwe bamwe bavuga yuko umushahara udashobora gutungisha umuntu, ariko uko bigenda kose iyo uri kurakoresha umukozi ukamutwara umwanya wiwe wose biraba ngombwa yuko agahembo umuhemba kamufasha kubaho neza.
Userukira abakozi mu Burundi Celestin Savyimana yakengurukiye umukuru w'igihugu yaje kwifatanya n'abakozi mu gihimbaza uwo munsi mukuru wabagenewe. Yamumenyesheje ko mu ndongozi hakira abakoresha ka mwana wa mama bikica akazi, ariko ko n'imishahara y'abakozi itakijanye n'igihe. Savyimana ariko aravunira kagohe abakozi bica akazi nkana.
Twiheje inyifato y'abakozi bamwe bamwe dusanga hariho abahororokewe, ugasanga hariho abatonda batevye cyangwa bagasiba ku kazi, hakaba n'abandi bamara ku kazi umwanya rumera umara cyangwa naho baba bari ku kazi ukarondera icyo bariko barakora ukakibura. Hari n'abandi umengo bajeje kugwanya abakozi bene wabo. Mwomenya ko incungu zacu zagiye hamwe zigaharanira agateka k'abakozi gushika naho bahasiga ubuzima kuko batari bashyigikiye na gatoya inyifato mbi nk'izo duhejeje.
Perezida Ndayishimiye yamenyesheje abakozi n'abakoresha barahumukayanza ko bakwihangira imirimo kuko ariho bazoheza bakidegemvya.
Icyo ndamenyesha ni uko umurundi wese yotegera ko ategerezwa kwikorera ivyiwe kugira agire umwidegemvyo mu butunzi bwiwe. Ubonye atamuhaye akazi nagerageze nawe nyene yihe icyo yashobora gukora kimuzanira umwimbu ashora hanyuma akikenura. Nitwe badushaka gutera imbere umwe wese yigira inama yingene yogira umwidegemvyo mu bijanye n'ubutunzi bwiwe.
Celestin Savyimana akaba yasabye abakozi kuja mu masendika kugira bashobore guhanahana ivyiyumviro bagwanye akarenganya aho bakorera bagwiza umwimbu bafatanye munda. Yabibukije ko na kare nyamigenda katari mili impeshi. Umunsi mukuru w'abakozi ufise inkomoko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 886 amashirahamwe y'abakozi yagira imyiyerekano asaba ko amasaha y'akazi yoba 8. Iyo myiyerekano yahitanye abantu benshi bitavye Imana, ariko icyo baririra barakironka. Naho uwo munsi ukomoka muri Amerika, Abanyamerika bawihimbaza ku munsi wa mbere w'indwi ya mbere y'ukwezi kw'icyenda. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Mbere kudusezerana, reka tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twabashikirije. Igitigiri cy'abahitanywe n'imyuzure muri Kenya kimaze gushika ku bantu 179 mu gihe amazu, amabarabara, ibiraro n'izindi nyubako byasenyutse. Umushikiranganji ajeje imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken yatangaje ko igihe kigeze cy'uko umugwi Hamas wemera amasezerano yo guhagarika ingwano na Israel. Aha rero niho amakuru twari tubafitiye muri aka kanya agarukiye. Turabashimiye kuba mwadukurikiranye, tubatumira kubandanya mutwumviriza mu biganiro byacu kuri Radio Ijwi rya Amerika. Mu kurindira rero mwese tubifurije ibihe byiza, tubatumira rero kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu nk'uko mubisanzwe mubigenza. Muroranikwe.